ili nizuđa Amerika. Izwi ya Amerika makirundi ni kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi3@radioyacu voa.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamo.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imyuga itandukanye irafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwabo ni muri iyo ntumbero umurundi yitwa Shakir Mugisha umuhinga mu gucapa yashinze ishyirahamwe ry'abacafyi yitwa Shaki Art ryishinze gufasha abakiri bato mu bijyanye n'umwuga wo gucapa amaze kubirongera udushirimwe ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu ari Bujumbura mu Burundi tutarambiranye rero kuri mikro turi kumwe n'umutumire Shakir Mugisha waramutse
Namutse
ko ariko baratwumviriza wo kwidondora kuri bo kurushiriza ukababwira icyuri uburiwe
Ego murakoze cyane Jenny twa Shakil Mugisha nkaba nsanzwe nkora umwuga wo gushushanya ari wo bitwa ari gucapa abashushanya ibintu bitandukanye abashushanya na peinture na dessin digital ari bwo buhinga bugezweho umuntu acapisha imashini Ego niko no vuga
Icyo cyumviro cyakujemo gute?
Icyumviro canjemo mu isanzwe je na hora ncapa ndi je nyene muhira ni ugaranye mu cumba ugasanga ndagora uducapo tumwe two ku ishuri tw'abanyeshuri hama buhoro buhoro niho nagenda ndabona umenga nogira club ku ishuri y'abanyeshuri bakunda ibintu byo gucapa kwera bahora bazana ndabacapira ama niho natanguye rero iyo club yo ku ishuri niga kuri lycée municipal ya Rohero hama cha tutanguliza club ya art yitwa Shakart nyene hama tutatura partaja ni kuvuga gusangira ubumenyi nari mfise hamwe n'abandi bajone nka jewe ego buhoro buhoro rero niho twaciye dushinga rero Shakart haciye imyaka itatu iyo club ihari ku ishuri
iryo shyirahamwe mwarishinze ryari
twarishinze itariki 9 z'ukwezi kw'icenda 2016
Hanyuma mufise imyaka ingahe?
Mufise imyaka 25.
Umwuga nk'uyo imyuga kenshi abantu bafise ubuhinga cyane mu bintu by'imyuga mugabo ugasanga biragoye kubigiramwo uburyo bwo kwibeshaho no kwiteza imbere kubiberekeye mubona bibashimisha murashobora kwibeshaho mukoresheje rivuye mu byo mushushanye.
Ego novuga yuko bishobora kutubeshaho kubera urumva umuntu uri wese ari promoting mu bintu asanzwe akora arabimenyekanisha uko twatanguye tuza turerekana utuntu tuza turacapa buhoro buhoro niho twagiye turashira ku marezo sosiyo tugenda turaronka abantu bagenda batwandikira bafise ibyo bashaka gucapisha nk'abafise iminsi mikuru ama anniversaire ama mariage akaba ari ibintu bikunda rero kuba kenshi ugasanga rero hariyo abantu bashaka ko umuntu abacapira canke amashira hamwe amwe usanga afise gushaka kumenyekanisha ibikorwa by'iwabo ugasanga baraduhamagara kugira tubacapire ibyo bintu byabo baba bafise
murafise abantu mu higanwa hariho yandi mashira hamwe n'abandi bafise ubwo buhinga
Ego novuga ko ahari hari amashira hamwe amwe yagiye aravuka inyuma y'iwacu n'andi usanga yari yaraje imbere y'iwacu urumva usanga uri kuhiganwa n'abandi bari basanzwe bahari bari ngaha
mwitandukanya gute kwishyirahamwe riberekeye nayo yandi mashyirahamwe
twebwe ishyirahamwe giwacu ikintu no vuga nuko rikora ubuhinga bugezweho ibintu byo gucapa mu buhinga bugezweho ariyo art digital bayita mu cyongereza bayita bayita bon mu gifaransa bayita art digital niko no ivuga ama digital painting ni mu cyongereza akaba ari ibinya kenshi usanga benshi bagenda barakoresha mu bitabo bakoresha mu bintu nka nk'ibi bipankarte byo mu mabarabara yego nico novuga yuko twe dutandukanye n'abandi kuko abandi ahanini bacapisha amarangi cyane gose hamwe na makreyo
yego tuza ku mirongo ya telefone dufite Dieudonné uratwumva
yego ndabumva
uri he Dieudonné
Mbonde muri komine Kiremba intara ya Ngozi mu Burundi
ufite ikibazo bazo mutumire cyumviye
nari ufite ikibazo uko je iyo entreprise yiwe yanyoheye kabisa cyane natanda muwazi ikintu yo bari karategurira abantu babazene shomere kubera tubona yuko mu Burundi aribo benshi cyane ibintu nk'ibyo zose bimenyereye hanze y'igihugu nashaka kumubaza ati ni ikihe kintu yo bari karategurira abajene shomere bo mu Burundi kugira natwe tugere umugambi cyane kuko je umugambi wiwe wanyoheye
ego gerageje kubishura muri runo mwanya tuko turarabye ne tugira ico bitwa ama pepiniere hagati mu gihugu ntara zimwe zimwe kugira ngo abashobora ababikunda bari iyo bashobore kuza bari yandikisha muri ayo ma pepiniere bakaronka ama formation amwe amwe mugaho urumva ico gikobo gisaba uburyo umuntu yakaba ariko araraba uko ntiyo yorondera uburyo buhagije kugira ashobore gukora ico gikogwa ashobora gushira ayo mapepiniere ruguru kuko urumva gushika ubunya bo dufise ino dufise tumaze guforma abagera kuri 60 urumva abo bose barashobora kuza muri ayo mapepiniere kugira ngo bashobore gufasha abo bohiyo
ndibaza ko insigura guhaye igushimishije Dieudonné dufise Emmanuel kandi ku murongo wa telefone Emmanuel
Hello
Mwiriwe uri he
ndi Kigali mu Rwanda
yego ikibazo cy'imviro
nani kibazo nashaka kubaza uwo mutumire
yego
iryo shuri baba barashinze ryaba ritanga akazi ku bene gihugu cyane nk'urubyiruko ko nta kazi kaboneka mu rubyiruko ko usanga nk'ati no mu Rwanda tuba twarabuze nk'akazi kandi twararangije kwiga ugasanga nyine ni ibintu by'ikibazo
jeno uvuga yuko abo bose ndiko ndababwira bashika kuri 60 urumva abo bose ni n'abajene n'ugwaruka nyene n'abantu bafise munsi y'imyaka 25 novuga ko twagiye turafasha urumva bamwe n'ibyo bibabeshejeho bakirihira amashuri n'abandi usanga aribwo buzima babayemo batari ku ishuri ari byo bakora iminsi yose ubuzima bwa minsi yose
ikindi kibazo halo
oui halo
ikindi kibazo nakubazaga ese nibiramuka bigenze neza wazashaka ukuntu wagura imbibe ku buryo uva no mu Burundi ukagera no mu bindi bihugu
yego urumva ibyo byose nibijyana ariko ndavuga yuko byose bisaba uburyo kugira umuntu agira amapepi bose urumva twavuze ko dutangura hagati mu gihugu mu ntara hama tukageza turaduga no hiyo no muri East Africa hose
rwose igikorwa watangije Imana izakigufashe ngo ni ibintu byiza bizafasha benshi murakoze
cyane
hanyuma ku byerekeye uwo mwuga wawe mwavuga ko mufasha abakiri bato mu byerekeye ubwo buhinga nk'ubwo bwo gushushanya mubafasha gute n'ubuhe buryo mufise
novuga yuko mu bisanzwe ukuntu dusanzwe tubafasha turarondera ico biswe amafinancement ayo mafinancement rero akaza ari mu bisanzwe ni nka projet du présente hama tugapresenta projet ironka amafinancement ayo mafinancement ibyo bikorwa bikaca bikora mu bajeune kugira ngo bashobore guhembwa a travers ayo maprojet urumva buri mujene wese acahembwa biciye mu gikorwa aba yakoze rero ayo mafaranga ahembwa akamufasha gukora ibindi bikorwa byiye ku ruhande
iyo mukoze abantu bavyirukira bavyejukira kubigura
ego novuga yuko ubuunye biratanguye gutera imbere mu Burundi kuko mu myaka 3 iheze tugitangura mu ntango zari ibintu bigoye cyane gose wasanga uri kurabura ahantu udodora canka ahantu uja kuko abantu bose bafata yuko ku kazi ari akazi k'abantu bato bato abantu bo hasi badafite amashuri mugabo novuga yuko buhoro buhoro uko twagenda turabereka ibyo dushoboye n'ibyo dushobora gukora zagiye biratuma tugenda turaronka abantu
wavuze ko wize kuri lycée municipale de Rohero i Bujumbura wize ibyo byo gucapa canke wige ibindi ibyo gucapa bikazamwo mu nyuma
oya urumva nize science ama mu nyuma ngeze muri université niga construction
ego hanyuma kuvyerekeye ivyo no kwita droit de propriété intellectuelle gukingira ubwo buryo bwanyu ubwo buhinga bwanyu kuko kenshi abantu barafatira kubandi bagafata ivyakozwe nabandi bakavyitirira mubona uburyo bitunganijwe mu Burundi bibakingira
yego urbo no vuga yuko nino biriho ino biriho nawo bitaramenyekanwa cyane urumva urashaka kugenda ukavyandikisha umaze kuvyandikisha ibintu byiwawe bakabandanya bikabandanya biri protege
hamba buraja mu nko mu makoraniro yo mu karere canke mpuza makungu kuvyerekeye uwo mwuga wo gucapa
ego
haraho mumaze kuja mwo tubwira
ego ndamaze kuja i Nairobi mu yiganwa ryabaye gitwa African Design Arts Awards niho no vuga yuko ariho natwaye ikomeye hama hari yindi narindi mwo ino i Bujumbura yari isanzwe iri organize na Free Press Unlimited ari ONG ikongera ikaba na radio y'aba Hollande hama mu nyuma hari yindi nari mu yo
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Prosper watumva
ndabumva
uri he
andi Karusi
mu Burundi
yego mu
ufise kibazo icyumviro
unataka kumubaza imirimo yiwe atanzwa yirangurira hehe uwo muhinga
nsaba ndayirangurira i Bujumbura muri kartie yitwa Kibenga
nyuma nta none nibyo wize cyane n'impano wavukanye
oya novuga yuko ari impano navukanye ko je nizi byo kubaka ibyo gucapa amaplay amazu
none nta migwi uba wara nta nuwo wara tegekanije ho kwigisha abandi atoba babishoboye
ego hariho aho nyene ndababwiye mu Kibenga naho nyene
abisabwa iki none ugira ngo umuntu ashobore kwashyira
bisabwa yuko umuntu aza kwiyandikisha uriyandikisha uzana photo passport hama bisigaye ugeze bagaca babikubwira ibiba bikenewe bindi byose hama bakaca guha n'ikarata igufasha kugira urashobora kwinjira
nakoze nibaza ko Prospera anyuzwe dufise kandi ku murongo wa telefone Samson uratwumva
ndarumva
uri he
ndi ngaho nyine nanje hafi ya yo ngaho nyine ndahihaki ayi Bujumbura
yego ikibazo icyumviro
cyumviro nagira mbaze uwo mutumire yuko uko umuntu ushika kugira gushapa yuko bikunda
yuko bikunda ko umuntu yiga gucapa
kwiyandikisha
yego birakunda uri umuntu ari kure naye nibagiye ufise ukoresha ico bitwa Facebook urashaka kuja kuri Facebook ukandika Shakart hama ugatebuka ukandika ubutumwa bakakwishura bakakubwira ibindi byose bisabwa
be ningaho mu Kibenga nyene ningaho mu Kibenga
yego ni mu Kibenga
ndi nanje ndi hano hafi yaho nyene haruguru yaho gatoyi
Urakoze yari Simpson ku murongo wa telefone. Harama yandi mashira hamwe hoba hariho ishira hamwe rihuza abo bose bafise iyo mpano yugu chapa no gushushanya muba muhura mugasangira ivyumviro mukaraba ingene mwo kwiteza imbere muri rusangi uwo mwuga mukawuteza imbere mu byo bagize akamaro.
Oya na ntari hari mugabo twebwe nyene nk'abaserukira abandi muri ayo mashira hamwe duhora tuvugana tugahura hama tugashobora kwerekana ibyo dufise buri wese akerekana nyene ibyo afise n'ibyo ariko arakorera ko
wavuze ko wize izerekeye kubaka ubifatanya byose uwo mwuga wo gucapa n'akandi kazi ku ruhande
ego byose.
Hanyuma wavuze ko mu bindi mukora murakora ivyo no kwita bande dessinée cartoons mu cyongereza kubana niko kimwe mwafashe iyo nzira niki mwashaka gushika ko
ico no vuga twashaka gushika ko je kugira nkunde gucapa na kuze ndumuntu akunda kuraba ibitabo by'abafaransa arivyo harimo Tintin, Lucky Luke mugabo urumva education nari ifise indere nari ifise no vuga yuko yari y'abafaransa hama mu nyuma uko nagenda nakura niko nagenda ndaba ndashaka kumenya ukuntu bikogwa gute babikora gute buhoro buhoro rero niho nagenda ndegera bamwe mu basanzwe bacapa bagenda baransigurira hari naga na formation naronse y'abazungu b'abafaransa bashoye kungirisha ndaronkamo ubumenyi hama buhoro buhoro niyumvira ko umuntu yogira projet yerekeye no gukora ibitabo byama bande dessinée ariko bivuga Burundi bivuga karanga kacu bivuga n'igihugu c'iwacu cerekana ishusho y'igihugu c'iwacu kugira umwana wese avutse canke ariko arakura agenda arasoma ibyo bitabo amenya Burundi amenya muri en profondeur ico no vuga ibigize Burundi intara kuko hariyo bamwe bamusanga ashikana imyaka 30 atantara n'imwe arajamo y'u Burundi urumva biciye muri ibyo bitabo turabikora n'ubu duheruka gusohora igitabo citwa Dodi akaba ari igitabo kivuga kubijanye na droit de l'enfance
hanyuma kuvyerekeye kwimenyekanisha muri uwo mwuga wanyu muraja mu mahayanishwa haba hagati mu gihugu canke hanze
ego tuhora tujayo tukerekana ibikorwa by'iwacu nka hafi mu bihugu byo hafi nka Uganda nka Rwanda nibyo bihugu novuga yuko duhora tujamo tugiye kwerekana ibikorwa by'iwacu ndetse tuganahura n'abandi bari muri ibyo bihugu basanzwe bakora nk'ibyo dukora.
Hari icyumviro kirakuzamwo ko ufise iyo mpano wahawe n'Imana yo gushobora kubufise ubwo buhinga bwo gucapa ariko yo kongereza ubumenyi bwawe nk'uko kwiga amashuri kurushiriza muri uwo mwuga ari uwo mugambo ufise?
Oya novuga ko iyo mugambo atawufise kuko ikintu nagenda ahura na bamwe muri abo bamaze kugira ayo mashuri nasanga ahanini atabyo bandushije kubera amaformasi amwe nagenda ronka yabo bazungu basanzwe babikora abana binonosoye ego ndiko novuga.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Raymond, uratwumva Raymond?
Yes, ndabumva.
Ego icyumvira ikibazo?
Ndaga nsozo mutumirwa mahoro.
Ego
dukora bimwe nduziko dukora bimwe nange ndi umuhate.
Ego
nagira nkubaze
ego
imbogamizi duhura nazo challenge duhura nazo kwigisha umuntu udafite notion udafite mezire mu bintu binaza gukora muri tekiniko dukora ubihuza gute kugira ngo bahugure ya mezire amenye uko turaza kujyana kuri construction turaza kubihuza full dimension niba agiye gushushanya inka
yego
kuri square kuri echelle araza kubihuza gute kugira ngo umwe information zihagije ibyo bintu bizije bintu bihura muri muri technique yacu bibaye kubaza ise turaza gukora iki kugira ngo baba wa muntu agire skills agire ubumenyi buhagije ku cyose agiye gukora kugira ngo ni yapike niba ari urugero nyine nza kugutanga ku nka
yego
niba ajye gushushanya inka ayihe mezire zuzuye zuzuye za nyazo
ya
nyine ndagira ngo mubaze abantu ufata bafite ubuhe bumenyi
okay urumva abo dusanzwe twakira n'abantu baba basanzwe babize ariko atari cyane ari gahoro hama tukamwigisha ico bitwa anatomie anatomie kenshi mufasha nibaza yuko bizi nawe kuri umu artist urumva benshi abanza kwiga anatomie amaze kwiga anatomie aca yiga kugira sketch amaze kugira sketch abasigaye rero ko agenda yiga kugira contrast nyene ibintu ama ombre na marinyere hama asigaye abasigaye ko yiga kugira paint gucanga amarangi
ni byiza muvandimwe ariko ugerageze ubereke anatomi nyine nayo ni nziza kugira ngo ayimenye ariko ayihuze na hano hanze n'amabara nayo kugira ngo aze kwinahuza kuko biba ikibazo hari umuntu ubumenye skills wamara kuma skills yagera hanze akabyica namenye gukoresha square namenye gukoresha eshere ndanjye nk'icyongereza namenye gukoresha eshere ya nyayo iri hanze ihure na shape yawe na image ufite biba ikibazo kigerageza cyane kugira ngo natwe dutere imbere tubike agafaranga
yego nibyo
urakoze cyane
turagushimiye Remo
yego murakoze namwe
Abdi nawe nyine araduteye akamo Abdi uratwumva
ndabumva neza cyane
uhamagara bihe Abdi
ntaro ndabumva kandi ndugujumbura
yego ufise ikibazo bazo umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
oya gusa je turi mu icyumviro ni icyumviro kuko hari dufata n'ibintu by'imyuga hari n'ibintu by'imyuga mukunda gusanga bijana na niveau de tide kanaka
yego
kuko par exemple dufata nyaba artiste peintre dufata ngai bujumbura nkuko tumaze kubibona ukunda gusanga umuntu yandika neza cyangwa acapa neza mugabo ugasanga hageze ko yandika amajambo ugasanga ajyanditse mu Kirundi kandi byari nagomba kwandika mu Gifaransa
yego
nibaza ko nk'icyo nacyo nyine ngo citaho kugira bace bate dufate umuntu niwateshe agaciro akazi kabo
nibyo
nize nini hadufata umuntu usanga ati gucapa neza gira byose bice bimera neza nicyo cyumvira mfite
murakoze
yego
turamushimiye Abdi ibintu byo gucapa nka ngaha mu bihugu biteye imbere ibyo bishushanyo birimo amahera menshi cyane hari bigugwa na n'ibihumbi amajana by'amadolari n'imiliyoni ariko muri Afrika na ngaha mu Burundi ubona bimeze gute ubona ari ikintu umuntu ashobora kwibeshaho ubona abantu bashobora kugura nk'ibicapo byanyu bakigura amafaranga aboneka uburyo buriho kubagura
novuga yuko kuri aya makomande biragoye ariko kenshi iyo umuntu agize expo ukagira expo nyine ugatumira abantu kenshi barabigura kandi barabigura amafaranga atari makeyi usanga babigura umuriyoni kuduga bitewe n'igicapo ufise ukuntu kimeze ego novuga yuko nino buhoro biriko biratera imbere kuko mbere nta gicapo cyashobora kugurwa ayo mafaranga ino
ubuhinga bwa none burabafasha cyane muri ibihe ugereranyije n'abakera babicapisha bakoresheje iminwe n'amarangi
ego bwo novuga yuko buteye imbere kuko nk'amashyira hamwe menshi cyane y'abantu bavuye hanze ajino hari ibintu bitwa sensibilisation kenshi usanga bakunda gukoresha ibitabo bya sensibilisation bumva bisaba yuko ubura umuntu abimetriza amenyereye gukoresha ayo mamashini ibyo bya dessin digital kugira ngo ukore ibyo bicapo urumva ugasanga rero ibyo bicapo n'ibyo bitabo byo byo bibabi bibabi bagirije bagirisha byinshi gusumba ayo matablo tuba twakoze kuko byo byo birimo amafaranga menshi gusumba ibyo byayo matablo tuba twacafye
nk'abanyamahanga ingenzi aba bantu babagendeye nk'u Burundi murafise ahantu mugira mwerekana muhayanisha ibyo muwa mwakoze ibyo bicapo mubona babikunda gute barabagurira n'amafaranga aboneka
yego hari novuga yuko hari ahantu hamwe hamwe nko mu marestora mu mahoteli usanga nyine umuntu atwara amatablo akavuga ati reka menda yashiranga nka decor cyangwa menda yashiranga nka gastand umuntu aje avuye hanze w'umuzungu cyanke umunyamahanga ashitse arabona wabikoze arabaza nyine kuri reception hama bakamuha amakondone bakamuha amakontakti y'umuntu ashobora guhamagara kugira abironke
tugaruka ku mirongo ya telefone dufite David uratwumva David uratwumva
ndabumva neza cyane
uri he David
ndi mu Rwanda n'ibisanzwe mu karere ka Ngororero
yego ikibazo cy'imviro
okay mbere na mbere ndagira mushimire ko yitabiriye uwo mutumirwa ikibazo na cyangwa nshaka kukubaza njyewe mu by'ukuri uvuze yuko iyo mpano cyangwa se ko gushushanya utigeze ubyiga mu ishuri nyamara turafite ikibazo hano mu Rwanda ndetse nose ku isi ntabwo ari mu Rwanda gusa kibura ry'imirimo aho usanga urubyiruko cyangwa urwaruka rusuzugura imirimo yakumva ngo umuntu arangiza kaminuza n'umuhinzi yakumva ngo umuntu arangiza kaminuza arashushanya akamuseka cyane akavuga ngo umuntu arangiza kaminuza arashushanya abantu bagitekereza gutyo wababwira iki noneho akabazo ka kabiri ndakubaza igishushanyo cya mbere wakoze igishushanyo cya mbere wakoze cyakwinjije angahe wakigurishije hehe
yego novuga yuko ngerageje kwishura ico ca mbere wari kuravuga umuntu arangiza kaminuza hama akaca akora ibintu byo gushushanya bakamutwenga novuga yuko abantu abo bantu barihenda kuko urumva ibintu wize si byo nyine bishobora kukubeshaho urashobora kubeshwaho n'ibindi utigeze wiga rero byose mu gihe ubifise nk'impano novuga yuko ushobora kubifatanya ari bibiri kuko kenshi ushobora gusanga ibyo wonye utize rero bikorera guha amafaranga gusumba ibyo wize na kare ubuzima busigaye bugoye kuronka mu bihugu bitari bike wumva benshi rero cha tugerageza guhungira canke gukora impano zacu dukwanze dufise hama ico cya kabiri naco umbajije igicapo cya mbere amafaranga na kironseko nakire onse ko amafaranga amajana 200 y'amarundi 200 francs
yego nakubajije naho wakigurishije hari he
hari ino nyene hari ino nyene
okay
nari nkiri muto aracinya ka irenga 10
ari abantu benshi bifuza ko wabigisha gushushanya ariko wavuze ko wigeze wagera mu Rwanda ntabwo watisobanuye nimba mu Rwanda wari uje kwafungura ishuri niba ari irushanwa witabiriye ese urubyiruko rugize inyota yo kwiga wenda rukaba ruherereye nkahano i Kigali mu Rwanda rwakubona gute ese hari gahunda waba wafitiye make ndumva ikibazo cyanjye ari
yego mu Rwanda nahora nza nje mu bintu nyine byo gushushanya byo gucapa ndafise n'abagenzi basanzwe bashushanya bari hiyo twarahura tukerekana ibicapo byacu nawe tugeza buri wese ahageza hama tukanaheza tukexposa ibintu twaba twacapse
okay
urakoze
urakoze cyane kandi komeza ushyire amakabaranga kandi n'Imana igufashe mu mirimo yawe
ego murakoze cyane nawe
ino sana twakuye ku murongo wa telefone ino sana uratwumva
ego
ino sana uratwumva
hello
ego uratwumva ino sana
Hello.
Hello, Innocent. Uratwumva?
Kukumva none network ariko anje.
Uri he?
Hello.
Hello, Innocent. Uratwumva?
Yes, ndabumva neza.
Uri he?
Hello.
Dafite ikibazo ku murongo wa telefone na Innocent. Ariko muravuga uwo aheje kuvuga David avuga ko hari habakibona ko umwuga wo gucapa atari umwuga babona ko ari ikintu gifaditse babigaya bakabirabira hasi ni iki he muriko murakora kugira ngo mushobore gusigurira abantu nkabo akamaro kavyo akamaro ko gucapa
ni ivyo nagenda vuga yuko cadukoresha cadutanga ubutumwa biciye mu bitabo kwerekana abantu bamwe bamwe bageze kure bateye imbere kwera imyuga tukasha duheza tukavuga ama stories yabo tubicishije mu bitabo vya mabandisine
hanyuma ama nama banko mu karere canke ama nama mpuza makunga nkiburaya mu bihugu vyo hanze na muramaze kuyajamwo n'ikintu muri ko muterekanya kugira ngo mugerageze gukarisha ubwenge bwanyu kurushiriza bibagirira akamaro kurushiriza
no vako ari biri mu bintu turiko turategura turaplayinga mu muri bimwe bimwe kugira turindire turabe ko batotwishura tugashobora guserukira igihugu
uburyo mufise bungana gute ko birasaba uburyo nk'ivyo byo guja hanze kuja muri ama nama no guhanahana ivyumviro n'abandi hanze kugira muteze imbere kurushiza umwuga wanyu uburyo buri
no vuga yuko uburyo turabufise n'ahatari bwinshi turashobora no gusaba bamwe bamwe mu basanzwe badufasha bo dukunda kwegera iyo tugombe tugende muri ibyo bihugu nk'u Rwanda nk'Uganda kugira turabe yuko batodufasha no muri ibyo bihugu dushoboye kuhashika
hanyuma wavuze ko waronse udushimwe haba ku rwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu dusigurira
ego akambere nikajya nababwiye naronse aka African Design Art Awards kabaye mu 2014 ndongera ndonka akandi kabaye mu 2012 ngaha nyene I Bujumbura yaramahiganwa y'amashuri hama ndonka nakandi mu 2015 ako kari kitwa Academie des Talents ndetse n'ubundi 2011 muri 2008 na 2010 konga hanyine guhumbura
byarabahaye ingoga kurushiriza muri uwo mwuga
yego byaramaye ingoga kuko nivyo vyagiye biranyugurura imiryango imwimwe novuga yuko nko mu cyongereza bavita networking nagendagira ama networking n'abantu bamwe bamwe batandukanye twagenda turahura bamfasha kugira ngo nshobore gushika kuri ibyo bindi byose ndetse n'impanuro zimwe zimwe zabo twagenda turahura basanzwe bankuriye muri uyo mwuga
ubifatanya gute no n'uwo mwuga wawe nakandi kazi ukora ku ruhande umwanya ugabanganya gute hagati y'uwo mwuga n'ibindi wo gukora mu buzima bwawe
umwanya wo mu gitondo mandiko ndakora ibyo nize ama umwanya wa premid kenshi nko mu masaha 8 kumanuka gushika saa 11 kenshi usanga ndi kumwe na n'ugo rwaruka turiko turayaga kwerekana buri wese yerekana hadashoboye kote yiwe ari faible tukamufasha tukamwereka harabamaze imyaka 3 harabamaze imyaka 2 urumva bose ntibabanganya amanivo buhoro buhoro rero kugira ngo buri wese ashobore kuduga gere kuri nivo y'uwundi bisaba uwo mwanya wa premier league fregu kuganira no kugira ama pratique mwamwe
tukaruka ku mirongo ya telefone dufite Octave uratwumva
nabumva cyane mwaramutse
uri he
ndi Iowa
ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yego
ikibazo icyumviro
ni icyumviro kandi mbashimira umutumire mwadutumiriye
yego
kandi nawe mushimira ko yemeye kuza kutuganiriza nge singiye kuvuga umwuga akora by'umwihariko ngiye kuvuga umwuga muri rusange ari mugenzi wacu ufuze ibyerekeranye n'abarangiza kaminuza bakavuga ngo ntibakora ibi ngewe hari ikintu wigeze kumubwira ngo mu bihugu byateye imbere ngo ibyo bintu birahenda niba hari ikintu njya nicuza no kuba narageze muri Amerika ntafite umwuga Ntabwo ku buryo ubu kuri zigahunda z'amatombora n'iki bita za divirotere njya na prayingira abantu kugira ngo ndebe ko hari uwatsinda kugira ngo aze mucumbikire then anyigishe umwuga. Nukuri mugenzi wacu kuraje akomere kandi afashe n'abandi bagenzi bacu kandi hari na bagenzi bacu bari kurangiza yaba Burundi yaba mu Rwanda bati ubushomeri iki umwuga niyo utakugaburira uyu munsi ariko ejo urakugaburira kuko ni n'ikintu ugendana ntugomba ibikoresho bihambaye ni ikintu kiba kikurimo niyo habaye biriya by'iwacu bijya biba by'insanganya n'intambara ugahunga urabihungana kuko ni ibintu biba biri mu mutwe wawe. Nukuri nta byinshi mvuga ndashimira mugenzi wacu kandi kuba yemeye no kuza kuri radio agaha ubuhamya urundi rwaruka cyangwa urundi rubyiruko rumukurikiye. Murakoze
turabashimiye Octave. Aduhe ijambo Lora uratwumva?
Ndabumva mwiriwe mu kibira America.
Mwiriwe uhamagaye urihe?
Namagaye ndi mu nkambi y'amahama y'abarundi mu Rwanda.
Yego ufite ikibazo waza umutumire icyumviro shikiriza.
Yewe ikibazo nashaka kumubaza.
Yego.
Ese iyo kiramo cyo gucapa umuntu wese yarijamo cyangwa bisaba umuntu yize ndena mazo ko umuntu yarijamo gusaka ikintu nacyo namubana namubwira kabisa interanyo nabwira ko akamwita gire kuraje kabisa asizikare kabisa mu kazi kose kabisa akomeza sere intambwe abantu bose barwarukagira nabo ngo bakomeze kujya muri iyo shamba kabisa. Murakoze nije namubaza.
Murakoze.
Yego. Yego mugire umunsi mwiza.
Erika i Washington DC.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire Shakir Mugisha ayoboye ishyirahamwe ry'abacafi Shaki Art ryishinze gufasha abakiri bato kubijyanye n'umwuga w'ugucapa ari Bujumbura mu Burundi. Mwavuze ko mugira ibyo bintu vya bande dessine singeneyo vyita mu kirundi ibyo bishushanyo mugira biravugwa ko ari ibintu bigoye gukora bisaba akazi kenshi n'umwanya mwinshi mu bigenza gutegura ngo mubishyire mu bikorwa mukoresha ubuhinga bwa none n'ikiye kibafasha kugira ngo uwo mwanya bisaba n'uburyo bwinshi mushobora kubitunganya.
Novuga yuko turaheza tukaraba uburyo tuba dufise ibikoresho byose turabifise urumva si ibikoresho uriza gusura kugura nka crayon na papi n'igipapuro imashini tuba tuyifise iyo tablete yo gucapira ko turayifise bisaba gusa umwanya n'ibyiyumviro hama buhoro buhoro umuntu akandika kuko urumva n'ibintu bisaba kwandika bigasaba gukora ibintu bitwa dialogue arico kizubwa mbere ibyo abantu bari kwaravugana biriko bibera hehe nimuhe mwanya ibyonye bimaze guhera hakacaho ico bitwa storyboard umuntu akagenda panga amajambo ahaza kuja hakacaba ama aco ibyo bitwa mu gifaransa ngo ama ebosh ari bwo gucapa bwa mbere bwo busanzwe buri simple hama buhoro rero umuntu aka developer akagenda rasiga akacashira ko rero ya ma discussion ahanini kigenda kugorana ni mu gihe hageze kubisohoza urumva n'uburyo kandi butari bukeyi ari uburyo bwinshi cyane gose hageze rero kubisohoza kenshi niho biba bigoye ahanini nibyo nuko navuga
ukoresha abantu bangana iki mu ishyamwe ryawe Shakihat?
Ubunye novuga yuko abo dukorana officiel tugumana buri gihe ni 12 hama abandi nabo baronka abandi nabo nabantu baronka aya maformation baheza bagira amezi atandatu aheza bakagenda umva bo sinovuga igitigire kuko urumva haza hashobora kuza batanu mu kwezi babiri birategwa.
Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Patricien ndibaza kumvuze neza izina ryawe uratwumva?
Yego ndabumva.
Uri he?
Ndi mu Rwanda.
Ufise ikibazo icyumviro?
Ya, ndabifite.
Yego.
Yego.
Bishikirize?
Nashaka kumubaza ngo ese iryo capiro riri mu gihugu hose cyangwa igihe riri mu maparika amwe n'amwe?
Murakoze cyane. Nk'uko nari nabivuze, ubunye riri Bujumbura, ntiturashobora kuronka icyo navuga uburyo kugira dushobore kugira ayandi mapepiniyeri mu ntara.
Yego.
Hari ikindi kibazo ufise cyangwa biragushimishije?
Ikindi kibazo namubazaga.
Yego.
Ese bagereranyije nyine mbare mamaze kwigisha uwo muto cyangwa na n'umubare abafite ungana gute
w'abantu tumaze kwigisha?
Yego.
Muruno mwanya nuko nayivuze duharura abantu bashika kuri 60 tumaze kwigisha.
Yego.
Murakoze Patricien. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye ishyirahamwe ry'abacafite ryitwa Shaki Art rirongowe na Shakir Mugisha muhinga mu gucapa ari Bujumbura mu Burundi. Ababagurira bagizwe nabande?
Abadukurira muri ibyo
ababagurira abagura
abatugurira?
Yego.
Abatugurira baratandukanye, hari igihe usanga ari ambasade, hari igihe usanga ari ama ONG, amahoteli, ama maison de passage y'abantu bashikiramwo, n'abantu nyene bafise amazu yabo nyene bisanzwe rimwe na rimwe, bo bose cyane rwose kuko bo babikoresha nka dekoro yo mu nzu iwabo, hama n'abantu bagira ama mariage n'ama anniversaire.
Marseille yanyu mugomba kuzoshimikira ko uretse hagati mu gihugu ni hehe kugira mushobore kwagura umwuga wanyu?
Novuga yuko turaviza yuko twokwiragiza ibikorwa by'iwacu hagati muri hano muri Afrika nyene, nkuko navuze urumva dutangure East Africa buhoro buhoro, umuntu agenda araduga tugere mu Bafaransa, tugere no mu Banyamerika.
Hari imigambi mufise iyo mu gihe cya vuba n'imigambi iyo muhe biri imbere ku vyerekeye ishyirahamwe ryanyu Shaki Art niye?
Navuga yuko ni ugukwiragiza gusangira iyo mpano yacu n'abandi, kugira nabivuze kugira amapepiniyeri hagati mu gihugu, ni ukuvuga mu ntara zitandukanye. Niyo navuga yuko ariwo mugambi dufise muri uno mwanya tukokora hamwe n'umugambi wo gukora ayo mabande sine yandi iyo mwaka wa 2020.
Muri uwo mugambi mwavuze wo kwigisha abakiri bato ku vyerekeye uwo mwuga, mubona bavyijukira cyane, mubona bibafasha mu buzima bwabo?
Yego, novuga yuko birabafasha cyane, nkuko nagenda yababwira barahembwa biciwe n'ibyo bikorwa tuba turiko turakora, n'aya makomande yose n'aya maprojekti tuba turiko turakora agenda arazana amahera buhoro buhoro ashobora kubagaburira.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jean Marie aratwakuye. Jean Marie uratwumva?
Yego ndabumva.
Jean Marie uhamagara urihe?
Ndi i Bujumbura.
Yego, ikibazo icyumviro?
Ndabona ko muri ino minsi ubuzima bugoye kubaho, na cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura turarondera hariya nguvu nk'abajene turashaka gukora, ariko ibyo dukora ariko bigaragara amarero je kwibaza nasaba kumubaza niki none ni gute bashobora gufasha umuntu agahera donc has irahedi ari kirekere n'ufane ngo wari ubinga
byacitse ariko sinzi ko yari karabaza ubuhinga ni
sinamumvise neza
uracyari ku murongo yagiye Jean-Marie yavuye ku murongo François uratwumva
yego ndabumva
François uri he
ndi nishiha mu cyanguzo
ikibazo cy'imviro
nagomba kubaza
yego
mamaze mutumiye mwari umuda mukirije bwa mbere
yego ndabara mukije nanje
urumada babaze umuntu yoba ashoboye kugerageza ubwo buhinga bwo gucapa ariko akaba ata ntambwe abona atabayo bikisha byogenda gute kugira ngo nawe ashobore gutera intambwe
navuga yuko biragoye kenshi utari kumwe n'abandi kuko urumva bisaba yuko wegera abandi ukaba uri kumwe n'abandi kugira umenye ibintu bimwe bimwe hari nk'ubuhinga buba bukenewe nk'uko nama ndiko ndabivuga ubikeneye kenshi urashobora kuja nk'abakoresha amatelefone ya mandroide biravana hariyo abatayafise ashobora kuja kuri YouTube y'iwacu ariyo shakate abona bamwe bamwe ukuntu basigura ukuntu babikoze
ego hanyuma nagomba ndabaze kandi
ego
ubwo buhinga nk'abantu hariho amashuri byaba bisaba kugira ngo umuntu afite nk'umuntu yoshobora kubyiga agashobora kubyiga
numvise ikibazo cyanyu
ati hariho amashuri umuntu yoshobora gukurikirana kugira ngo afite nk'uwoshobora kuyakurikirana iyo murundi kakaza kuyiga
ego hari ishuri ry'igitega ryitwa ETSA benshi barabicamo abonzi benshi bari muri ayo mashyirahamwe baragize
urakoze François
murakoze cyane
naho ku byerekeye guhiganwa navuze ko wabivuze ko ari ayandi mashyirahamwe n'abandi bafite ubwo buhinga bw'ugucapa no kubwira ibyo bindi byose mukora hari icyo mubarabira ko mukaraba ko hari icyo babarushije kugira ngo mugume muri imbere yabo hari icyo mukora
yego ni kujya nyine nababwiye buri wese araraba mu ruhande rw'iwe kuko urumva naho twese tuba dufite amashyirahamwe ntituba ducapa ibintu bimwe tuba dufise na n'ivyumviro bitandukanye natwe nk'uko nabibabwiye dukora mu bintu bya education hamwe na sante ca turaba none n'ibihe bicapo twokora bijanye na education na sante turi ducishije muri ibyo ubwo buhinga bwa digital abandi badafise abandi ko bari kwakora amatablo twe nta kuntu twokongeramo tukagira digital tugakora ku bintu bimwe bisanzwe bihari nimba ari kuri sante hygiene nimba ari muri education ni biki bikenewe ni igihe twotererera natwe mu gihugu urumva nibyo onye naho onye duhiganirwa n'abandi
yewe uravuze ko mwashimikiye ku bijanye n'indero n'amagara y'abantu kuko mwafashe ibyo bisata bibiri n'ikihe bibaha kurushiriza
urumva nko ku magara hariho bamwe batamenya igitera diabetes hari bamwe batamenya igitera kanseri cyangwa igitera malaria ibyo byose urumva umuntu agerageje kubicisha mu bicapo tukakonsulta kuko twe ntituri aba expert muri ibyo tukarondera nk'umuganga w'umudokitere ari experimente muri ibyo abidi cyane akatubwira bimeze gutya umuntu yandukirwa gutya twica tuheza tukabicapa kugira ngo uyo muntu adashoboye kugera kwa muganga cyangwa adafise uburyo ashobore kubibona biciriye muri ubwo bupapuro tugenda turatanga bucapye akabona umuntu agwara biciye gucya ni gute abantu bandukira sida bumva ibyo byose bica muri ibyo bintu by'iwacu tuba twagize ibicapo hama ku bijyanye nabyo n'indero rumva
hari inderi hagaze indero iri ihagaze ku bintu byinshi cyane gose niko novuga kuko urumva umwana kuva kiri mutoyi akwiye kumenya ibintu bimwe bimwe atari nk'ibyo mu ishuri yize akamenya ko kizira gusoba habonye ko kizira guta ibicafu habonye hose ko byonona ikiyaga cacu za Tanganyika arumva ibyo byose bihagaze muri education y'umwana ukuntu yakuze aho rero catugerageza kubicisha muri ivyo bitabo canke muri dupapuro ducapa kugira duhereza abantu.
Patrice ari ku murongo wa telefone. Patrice uratumva?
Mwiriwe.
Mwiriwe, uri he?
Ndi mu Ruhango, ni Patrice Bure mu Ruhango.
Yego.
Banje gushimira uwo mutumire mwadutumiriye.
Yego.
Kandi na hano mu Rwanda tuzi ko ari kazi ni kazi.
Hey.
Ariko none ajye mbogamize nahuye nayo ko bumva ko ari abantu baba bizi baba bishitonose yo none nk'ubwo bazakwe mu mbogamize bagashaka nk'abafite ubushake bashaka no kubimenya ariko bakavuga ati wende umuntu arasabye amashuri nkaya nimba ari secondaire cyangwa ari kaminuza ariko kuvuga ngo bafitonose yo numva igihe ari mbogamize cyane.
Yego.
Iyo mbogamize nta kuntu uwo muntu yayikuraho yo kuvuga ngo ni uko umuntu afite honosi.
Yego, birahari. Hari bamwe twagiye turahura nawe ugasanga na iyo notion ntayafise mugabo buhoro uko twagenda tumwereka ama technique muri aya bivuze ubwa mbere yavuze ku kintu cyitwa échelle. Échelle n'ubuhinga kenshi benshi bakoresha ku bantu bamwe baba basanzwe batabimenyereye cyane rwose batabizi badafite notion rero akoresheje icyo bitwa ubwo buhinga icyo bitwa échelle usanga agenda arabimenya.
None nk'ikindi kibazo numva mfite nk'abantu baturuka iyo ruguru nka muri za Ngozi ashaka ko kwiga aho ngaho ariko numva ko mukunda guhura nka TND ubwo bisaba yuko yaza nko mu ma weekend we.
Yego, yaza mu ma weekend nawe nta kibazo.
Ubwo rero ndumva iyo mbogamizi ariko mwazayikuraho kuko natwe abanyarwanda mwaba mudufashije kuko ndumva ko mushaka kwagura no muri East Africa kandi muzaba mukoze nta kibazo.
Murakoze. Niyo
ni Patrice Bure mu Ruhango. Murakoze.
Alfred uri ku murongo wa telefone. Alfred uratwumva?
Yego, ndabumva.
Alfred uri he?
Uyu mwanya ajye mperereye Gitega, umugabo mukuru wa politiki.
Ushikirize ikibazo cyangwa icyumviro.
Njye n'igitekerezo nari mfite.
Yego.
Yego.
Uyu bwa mbere mbanze gushimira umutumire mwadutumiriye.
Yego, murakoze nawe.
Hanyuma nuko gusa nashaka kugira ngo kubera ko no i Burundi wacu jewe niyo nsanze mvuka ngaha mu ntara ya Gitega hari abantu benshi usanga bafite iyo mpano ariko bakabura abantu babafata mu mugongo.
Yego.
Ese hari icyo mutegekanya kugira ngo dufate ko hari urwaruka usanga rushoboye mugabo rukabura abarufata mu mugongo ukatusanga no mwabuno ubuzima tuba tubayemwo bigira imbogamizi zo kugira umuntu ashobore kubaho ugasanga n'amashuri arayafite mugabo ashoboye mugabo abura n'umufata mu mugongo kumbuza uko mumaze kuba mugeze namwe kiyo ntambwe yo kugera muri urwo rwego hamuronka ushimwe mpuzamakungu bisaba ko mushobora kutubaha gufi natwe rwugwaruka kugira ngo tugere kwiyo ntambwe namwe mushobora gushikako.
Yego.
Rero niyo mpamvu nsaba uyu mutumire kugira ngo ego niyo mpamvu ndiko nsaba umutumire kugira ngo ashobore gushika ahabona byose bishoboka kuko nk'ubu nkaje uyu munsi je niga muri kaminuza y'u Burundi umugabo hari abusanga niyo kaminuza barayihejeje bafite ibintu byinshi bashoboye mu bintu byo muri artistic ariko atusanga babuze ukungene buri nkubasutena ibyo ndavuga kubera nanjye ndabyiziko muga nabuze n'abantu tuza hamwe cyane ugatusanga nabuze na association kwigirizamo nesha ndabwira gute mugabo numvise ikiganiro nk'icyo mwateguye bice bimpusa numva ko umutima nanjye nshobora kuronka iyo option kugira ngo mwumve yuko nanjye ari mushobora kumufasha muri iki gihe. Murakoze.
Murakoze nawe.
Yego.
Yego. Gerageje kwishyura icyo kibazo cyanyu nkuko nari nabivuze tugitangira ikiganiro natwe turabibona turaronka benshi batwandikira batubwira icyo kibazo bafise akaba ari nacyo gituma twateguye uwo mugambi wo gushobora kugira amapepiniyere
mu ntara zitandukanye kugira ngo aba badashoboye kugira aho hantu bashobe kuhagera. Yego.
Yego ariko gusabye babyiza kugira ngo mushobe kwa mapipiniere ashobore gushika mu ntara zose ndetse n'ahantu hamwe hamwe hari usanga dufate nk'intara ya Mwaro muri azika ari intara ya Amerika vuba cyane ni mu ntara kure cyane intara ya Kirundo. Usanga ibyo bisaba muri ko murajya mu nzu ntazo hagati y'Igitega, Ngozi, Kayanza, Muranza, Karusi usanga ni ibintu bitoroshye.
Yego byose urumva aho onye babihagaze ku buryo iyo ubugiho iyo uburyo bukwiriye budukundiye turashika hose. Yego
yego murakoze cyane.
Murakoze turagushimiye Alfred. Icyo no kwita inspiration ku bandi basanzwe barakoze uyu mwuga haba mu mahanga abakora ibyo bicapo bikomakomeye twavuze bishobora kugurwa n'amamiliyoni ni bande mufatira ko nubuhe ubuhinga mufatira ko bwo hanze bubaha inspiration.
Novuga yuko ino ubona ahora ndabira ko kuva nkiri muto umuhisi Liwali yari yitwa Liwali yari umucapsi adasanzwe ino yaracapa ibintu byinshi cyane rwose ino ibujumbura nibona ahora ndabira ko hama novuga mu mahanga hariho umutariyano yitwa Charles Lavesso akaba ari apana umutariyano mu Espanyol yitwa Charles Lavesso niwe novuga yuko acapa ibintu nziza cyane rwose nkunda kurabira ko akarorero. Hama ku bijyanye n'ama bande dessinée ndakunda kurabira ku Banyamerika Abanyamerika bo muri Disney, Walt Disney akaba aribo bantu kenshi bakunda kutwinspira mu bijyanye n'ama bande dessinée bagira ibintu nziza cyane.
Hanyuma mwavuze ko mukorana hari abanyamahanga mufashanya cyangwa bagufasha muri ico gikorwa batubwira?
Yego hari gihe dukorana n'Abanyamerika mu bantu twoshimira bakunda kudufasha hamwe n'ababirigi nibo bantu twovuga ahanini bakunda kutuba hafi.
Baramaze kugutumira ukajayo ukaraba ingene bikorwa haba aho mu Burigi muvuze na Amerika?
Oya ubwo rwego ntiturarugira ko mugabo turiko turasaba turabe yuko twemerera kuko nkuko nabibabwiye urumva yuko hari nka Disney ikora ibikorwa nk'ibi by'iwacu tuba dukeneye kugenda kuraba ingene babikora mugabo nibaza yuko bizokunda n'ubu turacasaba.
Akajambo kanyuma wovuga turasigaye nk'umunota kubijanye n'uwo mwuga w'ugucapa no kugene wotera imbere nko mu bihugu byacu nko mu Burundi ico cyumviro cy'ukubona hari abakibona kumengana umwuga uri hasi umuntu atoja mu mashuri arondera gukurikirana uwo mwuga kuyayibesheho ubabwira ngo ikimiri make cyane.
Icyambere na mbere natangura ku bavyeyi kukuru abo bose baza ngaha afite abavyeyi babo kugira abavyeyi babo babarekurire nuko bagiye barabona ibikorwa dukora na education duha ubwo rwaruka rwabo. Novuga yuko bureka abana bagakora ibyo bakunda mugabo bifatikanyije n'ibyigwa ahanini bakiga mugabo bakabifandikanyira n'ibyo bintu n'uwo mugabo wa basanzwe bakora. Hama ku bijyanye nabo n'igihugu nosaba yuko leta
munyarutse mwanyuraheze
cyane cyane ego yofashe cyane cyane ubwo rwaruka kuronka ayo maformasiyo hanze.
Murakoze cyane umutumire wacu Shakira Mugisha ayoboye ishyirahamwe ry'abacapyi Shaki Art ari Bujumbura mu Burundi akaba yishinze gufasha abakiri bato kubijyanye n'umwuga wo gucapa. Turashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza ibyiyumviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.